Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi kuwa gatanu itariki ya 24 ukwezi kwa 7 umwaka w'2015. Bibaye saa 11:30 mu Burundi no mu Rwanda. Nshuti zacu mwese mwaramutse neza. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Tuvugira kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2 mu Burundi. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice 3. Naho kuri internet ni radio yacu voa.com, Facebook VOA radio yacu.
The company vita Virgin. Virgin rero twakoze application telefonique mu mbabare dukuvuga mu cyongereza n'igifaransa n'abicyamye.
Uyu ni Muhire Louis Antoine, umuyobozi w'ikigo cy'ubucuruzi Market Major, ku nama y'abashoramari izaba ejo muri Kenya. Ni mu kanya mu makuru. Ikaze ku Ijwi rya Amerika. Amakuru rero turayahera hirya no hino ku isi. Aya makuru yo hirya no hino ku isi twayateguriye kandi turayagezwaho na Louise Bigirimana.
Urakoze Thomas Kamirindi. Perezida Obama kuri uyu wa kane niho yafata urugendo yerekeza mu bihugu vya Kenya na Ethiopia, urugendo rutumbereye gukomeza imigenderanire hagati ya Afrika yo munsi ya Sahara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ubutunzi. Perezida Obama ategekanya gushika muri Kenya kuri uyu wa gatanu, aho azokwitaba inama kwiyemeza mirimo canke Entrepreneurship Summit mu cyongereza izobera i Nairobi. Inyuma y'iyo nama azoca agendera Ethiopia. Abaharanira agateka kazi na muntu basaba Perezida Obama ko yokoresha urwo rugendo mu gusaba ko agateka kazi na muntu kubahirizwa muri ivyo bihugu uko ari bibiri. Mu rwandiko, amashirahamwe 18 adaharanira inyungu za politiki n'abahinga bakurikiranira hafi ibiba muri ivyo bihugu bandikiye Perezida Obama, baremeza ko ivyo bihugu vya Ethiopia na Kenya bigeramiwe mu by'umutekano. Ati ariko ivyo bihugu vyafashe ingingo zikomeye zibuza amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki n'ibimenyeshamakuru vyigenga gukora neza ibikorwa vyabo. Ivyo bigakogwa ngo mu ntumbero zo kubungabunga umutekano. Buzoba ubaye ubwa mbere umukuru w'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera igihugu cya Ethiopia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukoresha ubutaka bwa Turkiya mu kugaba ibitero by'indege ku bagwanyi ba leta ya Islamiste. Ivyo byashikirijwe n'ibimenyeshamakuru vya Turkiya kuri wa kane, aho bimenyesha ko Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yemereye indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba ibitero ku bagwanyi ba leta ya Islamiste bari muri Siriya zivuye aho bita Incirlik ku butaka bwa Turkiya. Ariko Washington ntiyashimye kuvuga byinshi muri uko kunga ubucuti hagati y'ivyo bihugu bibiri. Ico kibanza c'indege ca Incirlik kiri ku birometero 400 uvuye mu gisagara ca Raqqa muri Siriya, igisagara kigenzurwa n'abagwanyi ba leta ya Islamiste. Ngo gukoresha ico kibanza bizotuma urugendo indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahora zigira mu kugaba ibitero muri Siriya zivuye muri Iraki rugabanuka cyane, rukazova ku birometero 1900 bishike ku birometero 400 gusa. Igisirikare cya Amerika cyahora gikoresha ku karere, ariko Turukiya nticari gishigikiye ikoreshwa ryacyo mu gutinya ko abagwanyi ba leta ya Islamike bakigaba ko ibitero. Bikaba bigaragaye ko igihugu cya Turukiya kigaragaje ko gitanguje intambara na leta ya Islamiste. Tukivuga ibya Turukiya, abapolisi babiri nibo bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Diyarbakir iri mu manuko bushira ubuseruko bwa Turukiya. Nkuko bishikirizwa n'umumesha makuru w'Ijwi rya Amerika ari muri ico gihugu, ivyo vyabaye kuri wa kane, aho abapolisi bagenzura uruja n'uruza mu mabarabara bahenzwe n'umuntu yabatelefonye ababwira ko yagize isanganya ryo mu ibarabara. mu gihe abo bapolisi bashika aho hantu bakirijwe n'amasasu. Amatohoza yo kurondera abarashe abo bapolisi yatanguye gushika ubu akaba atawuriyitirira ubwo bwicanyi. Hano muri Amerika, inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye kwiga ya masezerano aheruka gusinywa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu vya rutura ku isi hamwe na Irani. Amasezerano abuza Irani gukoresha ibigwanisho ruhonyanganda. Abategetsi bakuru bo mu biro kwa Perezida Obama bari batumwe ko kuri wa kane n'inama nshingamateka kuja gusigura no kwishura ibibazo by'abashingamateka, bikaba byagaragaye ko batorohewe mu kwishura ibibazo babajijwe. Bob Corker arongoye umugwi ujejwe vy'imigenderanire n'ayandi makungu muri iyo nama nshingamateka yabwiye John Kerry, sekretari wa Leta Zunze za Amerika, ko abanya Irane bamuhenze. Nawe yishuye ko bafise uburyo bategekanya guhangana n'ibibazo byose byokwaduka. John Kerry yavuze kandi ko yizeye ko ayo masezerano azotuma isi itekana. Bukaba ari ubwa mbere inama nshingamateka ya Amerika itangura kwiga ayo masezerano, ikaba ifise gushika hagati y'ukwezi kw'icenda kugira yemeze canke iyahakane. Sekretari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna basi Ash Carter yagize urugendo muri Iraq kugira yirabire aho ibikorwa byo kugwanya abagwanyi b'umuhari wa Islamiste bigeze muri ico gihugu ca Iraq.
Ayo yaramakuru yo hirya no hino. Nshuti zacu, murumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, amakuru tuyakomereze mu ntara ya Kirundo. Amatora yaba musitanteri ya za komine Kirundo na Ntega ntabwo yari yabashije kuba ejo, rero yarabaye muri Ntega bwa mbere. Amatora yasubitswe kubera ko umubare w'abagombaga gutora utari wuzuye, naho muri komine Kirundo watowe yari yahise yegura akimara gutorwa. Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye inkuru.
Amatora yararindiriwe cyane n'abanyagihugu bo mu gisagara cya Kirundo, yari ya musitanteri wa komine Kirundo. Muti kubera iki? Batangajwe n'ingene watowe kuri uw'Imana yaciye asora ikete arungikira umugwi wa komine ujejwe gutunganya amatora ko atanze imihoho nk'inyuma y'isaha zibiri gusa towe. Amatora yasubiwemo kuri uwo wa kane ahagarikiwe n'intumwa y'umugwi ujejwe gutegura amatora mu ntara, uwo nawe akaba yabanje gutanga intumbero y'uko yogenda.
Nk'uko twari twabigize ubuheruka, twari ngaha kuri iki gikorwa nyene twitorera abazoturongora mu ikomine yacu ya Kirundo nabo bazofashanya. Ariko nk'uko mwese mubizi, kubera imvo izi n'izindi, twarasabwe yuko ayo matora twoyasubiramo. None nico gituma n'ubu nyene twongeye kubakoranya ngaha kugira ngo turangure ico gikorwa c'igihugu. Nk'uko twari twabigize kandi twisunga amategeko y'igihugu, aho nshaka kuvuga nk'ingingo y'ijana na 91 yo mwibwirizwa rigenga amatora n'ingingo ya 11 yo mwibwirizwa rigenga amakomine.
Abagumya banga batari bake bo muri komine Kirundo bidogeye mu ntamatama ko uwari yatowe ubwa mbere ariwe Miburo Jean Claude yatewe ubwoba na bamwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD zo kugwego kwa komine n'intara, batashimishijwe n'uko uwo bari bashize imbere ariwe Misago Stanislas yavuye atogwa atari yatowe ico gihe. Etienne Ndabazani arongoye CNDD-FDD muri komine Kirundo arabibeshuza.
Nk'urongoye umugambwe CNDD-FDD mu ikomine twavyakiriye neza cyane, kuko uwo umugambwe wipfuza yashoboye kuboneka.
Uruhande rumwe rw'abagumya banga kwegerejwe ijya Amerika baravuga bati weri yatoyo ba yatanze imihoho ku bugombe bwa bamwe mu ndongozi z'umugambwe.
Nibaza yuko uwatanze imihoho yatanze imihoho bivuye ku mutima wiwe bwite. Nimba mwoba mwarabonye ikete yanditse, naho vyanditse na gatoyi ko yoba yarasunitswe yatanze imihoho bivuye ku mutima wiwe, kuko ngira yagaragaje yuko atabushobozi yoba abifitiye. demokrasi iruzuye kandi ni yose mu mugambi wacu CNDD FDD
twegereye uwo yari yatowe ubwa mbere kugira ngo tumubaze ko yatewe ubwoba koko ntacyo yashimye kubivuga ko ariko ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka ifoto y'urwandiko yarongikiye uburongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora mu ntara ya Kirundo amusaba kumurenganura akaba yasigura ko abo bari bahiganywe ubwa mbere bamufashe miri bamutera ubwo bamutegeka ku nguvu gutanga imihoho akavuga ko yagiriye ko abikora mu ntumbero yo gukiza agatwe ubwo rwandiko rwo kuwa 21 mukakari 2015 rwakurikiwe n'urundi yarungikiye bukeye bwaho uburongoye igipolisi mu ntara ya Kirundo amusaba kumucungerera umutekano amatora ya Mustaneri yabaye kandi muri komine Ntega aho yari yanse kuri uw'Imana kubera abatowe muri CNDD-FDD 12 batashoboye gukwiza igitigiri ca 13 gisabwa kugira ngo inama yo gutora Mustaneri ishoboke ntiturashobora kumenya umukenyuro wakoreshejwe kugira ngo uwatowe muri Iprona na babiri batowe muri Frode Bunyakuri bitabe inama kugira ngo ico gitigiri ca 13 gisabwa gishoboke gutyo izina rya Ngabuziza Filipo ryari ryatanzwe na CNDD-FDD kugira ngo yitoze mu kibanza cha Mustaneri ari naryo ryari ryatumye batinjira mu nama ngo rishobore gutahukana intsinzi mu kibanza cha Mustaneri mu Kirundo Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
Radio ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ejo umuyoboke wa FNL ya Gaton Rwasa yicwe mu kazi aho yakoraga mu ruganda Metalusa ibujumbura naho ejo bundi nabwo undi muntu nawe wo muri ryo shyaka yari yiciwe mu kinama Tabita Mukamusoni araduye inkuru irambuye
mu gitondo cyo kuri ya kane hagati y'isazi 3 n'isazi 3 n'igice abakozi b'uruganda Metalusa ngo babonye akagwi k'abantu bitwaje ibigwanisho binjiye muri urwo ruganda baca bajyamika abari aho bose hasi muri urwo ruganda abakora bose ubwa mbere ngo bibaza ko arabaje kwiba ariko mu nyuma byavuye bihinduka kuko abo bicanyi bahavuye barasa batumbereje umuntu umwe azwi ku izina rya Idrissa bonawe asanzwe ari umunywanyi wa FNL yigenga ya Gatongwasa Idrissa yaba mu kinama muri Katengozi kwibarabara rya gatatu byagenze uko mu gihe aho mu kinama nyine kuri wa gatatu mu ijuru isazi 2:50 hishe umushinga na Emmanuel Ndereyimana nawe nyine asanzwe ari umunywanyi wa FNL ya Gatongwasa imuhira aho yahora aba yari amarira Uyimufasoni ati mu gihugu hagiye gusigara abagore gusa kuko abagabo n'imisore baguma bicwa abavyeyi nabo bagasigara bipfumbereje
bapfa bazira ubusa imigambira ke kwicana bareke kuronderana nambare yo kwica abantu babasanga imbere y'umuryango abasanga aho bari bapfyeyi babakura mu matsu babakura mu bapfyeyi abapfaka twabaye tubigihugu cy'abagore gusagaye amakungu nahaguruka dufashe nadufashe iyo demokarasi nibo bayizanye iyo migambwe myinshi niyo yashigikiye amakungu ntibazane imigambwe myinshi none iyo migambwe myinshi imaze abana bacu
uyu musore avugana n'umuhisi Ndereyimana atubwira uko mwene wabo yishwe
ndugu yangu rafiki yangu ndugu yangu mpendwa
umuvandimwe wanje inshuti yanjye umuvandimwe wanje nkunda ejo kumanywa twari turi kumwe bigeze mu gihe cya saa 12 atubwira ko atashye mu rugo kurya ageze mu rugo yashoje bashiki be ndetse n'ababyeyi be yese yinjira mu nzu hashize akanya ahamagarwa kuri telefone ahita asohoka nibwo yasanze bari bamuhamagaye aho bari bari batangira guterana amagambo ariko nyuma byaje kurenga batangira kurwana ese umubyeyi Raisa soko kajya kureba ibiri kuba ku mwana we yasanze umwana wari hasi barimo bamukubita baramukubise ise ashatse kumutabara ngo muri abo basore yamufashe mu ijosi maze amukubita hasi ise yasanze yaguruka arabacika yirukanyira mu rugo rw'abaturanyi
mu muryango wa Ndereyimana bemeza ko umuvukanyi wabo yishwe n'abantu bavuga ko bakorera umugambwe CNDD-FDD ngo bari mu gwaruka rw'imbonerakure
walikuwa wako majambazi wane wako katika mchama cha CNDD-FDD wanajita kama wenyeni wa mbonera kure
abanyakinama bafatanye munda bahavuye bafata ingingo yo kuja gufuba niteka waraye yishwe n'umubaru mwinshi bagenda batakambira imana babicishije mu ndirimbo mugipolisi basigura ko bariko bararondera kuvejo aho bagirizwa kandi babonye n'abanyagihugu ko ari bo bishendere Imana Emmanuel icegera cyo muvugizi w'igipolisi Pierre Nkurikiye yabwiye ijwi ry'Amerika ko abamwishe bo bapfuye telefone ngendanwa nkuko baraho ngo babimenyesheje ariko kujanye nuko abicanye bo barugwaruka gwimbonera kureza CNDD-FDD mugipolisi basigura ko ibyo atavyo bamenya ariko umuntu wese yakoze icaha afatwa nk'inkozi y'ikibi Pierre Nkurikiye yongeye amenyesheje ijwi ry'Amerika ko ibijanye n'umuntu yiciwe kuri Metarusa batarabitohoza neza. Abo banyonyi ba FNL bishwe bakurikiye uwundi kuri wa kabiri igihe hari amatora y'umukuru w'igihugu yatowe ari Kiziga mu Nyakabiga bikaba vyavuzwe ko yari cegera c'urongo y'umugambwe MSD mu ntara ya Gitega. Ibujumbura Tabita Mukamusoni ijwi ry'Amerika.
Mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto, amasanamu ya video, amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa.
Reka da ntabwo twari tubizi bigenda gute?
Ngo kuko igisata cijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyayibatekanirije.
Kagira inkuru.
Ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika. Hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo. Harakamenyetso k'umwami gato. Hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi koresha ubwo buryo nyene masanamu ya video aya majwi n'inyandiko.
Oh, urakoze kudusobanurira.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda tuvugira no kuri internet radio yacu voa.com. Ikigo cy'ubucuruzi Market Major cyo mu Rwanda cyatumiwe mu nama ya ba rwiyemezamirimo izateranira ejo i Nairobi muri Kenya. Inama yitwa Global Entrepreneurship Summit mu Cyongereza, kandi na President Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika azaba arimo. Market Major yakoze programu yo muri telefoni zigendanwa yitwa Mergims ifasha Abanyarwanda baba mu mahanga kwishyurira ababo bari mu Rwanda serivisi nk'iz'umuriro, amafaranga yo guhamagara n'ishuri. Umuyobozi w'ikigo Market Major Muhire Ruy Antoine yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema asobanura uko yakiriye kuba yaratoranijwe mu bazitabira iriya nama y'i Nairobi Global Entrepreneurship Summit.
Nagera abenshi cyane bashoboye kubona ayo mahirwe yo kuza muri iyi nama. Hari rero bagenzi banjye benshi cyane mu Rwanda bifuje kuza aha ngaha ariko ntibayabona. Urumva ko duje kuri njyewe ni amahirwe menshi, bivuga ngo ni inama z'abayitabiriye n'abadepiteri benshi cyane n'abandi bajene bafite imbatika, ku buryo ikirita networking uko nabivuga yari ikintu gikomeye, kandi abantu bose bifuza kugira. Urumva ko rero kubona ayo mahirwe kuza kuri njyewe ntabwo ko ari ibyishimo byinshi, kandi nkaba
uri umuyobozi w'isosiyete ikora ubucuruzi bukoresha ikoranabuhanga. Ushobora kutubwira muri make ubucuruzi bwawe bukora gute, hanyuma ukorana nande?
Company bita Mergims rero twakoze application telefonike, mumbabare ndi kubivuga mu cyongereza n'igifaransa nabicyane. Rero application twakoze telefonike yacu ituma abadiaspora cyangwa abanyarwanda baba hanze bashobora gutera bene wabo ahangaha mu Rwanda ibintu bimeze nk'ibintu bya airtime cyangwa cyangwa se electricity. Nuka wicaye Washington aho ngaho nkakubwira ngo mbira umuriro wanjye mu Rwanda, ugafata iyi application twakoze irimo telefoni yawe ukawuriza mu masegonda 15 nkabona mesaje imbwira ko umuriro wanjye wishyuwe. Ubwo rero ni ibyo ngibyo dukora, tukaba dukorana ubu twose amaserivisi agera kuri 5 harimo gukorana n'izindi amakompanyi ya telecommunications yo mu Rwanda, tukakorana hakabamo umuriro, hakabamo amashuri, hakabamo n'ibya mortgage, bivuga ngo umunsi imbere zadushobora gupeya mortgage kuko yagomba kinyarwanda. Rwanda y'umuntu wawe uri mu Rwanda.
Ubwo Perezida Barack Obama aheruka gutumira inama y'abakuru b'ibihugu bya Afrika hano i Washington DC, bimwe mu biganiro yagiye atanga yavuze ko ejo hazaza Afrika ari heza cyane, ko umugabane wa Afrika mu minsi za uza kuba ufite umuvuduko ukomeye cyane mu bijyanye n'ubukungu. Namwe nimuko mubibona, ese muri iyo nama mwiteze miki cyane cyane?
Nanjye niko mbibona, kuko ngiye nabaga muri Canada imyaka 21 natashye umwaka ushize, kandi mfite akazi keza hariya muri Canada. Impamvu rero natashye nuko nabonye ko nyine aho navuga ngo the future iyo uvuze ibintu by'amafaranga ni muri Afrika, niho hariya amaproje mashyashya bituma akazi nari mfite muri Canada nkareka ndetse kuza nyine mu Rwanda tukaba muri Afurika, kuko niho nkuko perezida yabivuze avenue hafi ya business niho boom economic bizabera. Nanjye rero ndabyumva, kandi nkaba nanjye njyana mu nzira imwe nawe.
Nk'umusore uri rwiyemezamirimo ufite sosiyete yawe, ugize amahirwe yo kugira icyo wabwira perezida Barack Obama cyaba ari ikihe, cyane cyane kijyanye nanone no guteza imbere ubucuruzi kuri uwo mugabane wa Afurika?
Icyo namubwira ni uko muri Afurika ikibazo dufite ni ikibazo cya capital, kugira access kuri capital,
kugira access ku mafaranga yo gutangiza
ubucuruzi, kugira ntabwo ari amafaranga ahagije nko kuvuga muri Silicon Valley. Silicon Valley y'ikigo cyiza munakaguha miliyoni ijana z'amadolari bigiye kora. Mu Rwanda ntabwo wajya kuri banki, nta n'umuntu ugiye wabaye amafaranga ngo ukore. Ubwo twavuga tugize ikigo Imana abantu nk'abari bakatuvugira akabwira abanze kisere b'abazi ba Silicon Valley bagakora ibintu bya collaboration birimo elaborative, bakavuga ati hari abana bakora hariya muri Afurika kandi bafite ubushake bwinshi. Kenya ngira ngo yabigaragaje muri Afurika yabitangiza, no mu Rwanda kimwe cyabigaragaza, noneho bakerekana ko natwe ayo mafaranga twakeneye kandi ntabwo azapfa ubusa. Ubwo rero niko icyo namubwira, kubwira ati gukangurira abayafite kuko arafite ubushobozi, ubona n'umuntu ukurikiranwa cyane n'abantu benshi, ijambo rye ririjyana. Donc abivuze wenda hari ariko byatumarira, kuko niko ikibazo cyane cyane gifite ahangaha muri Afurika cyo kugira access kuri iyo capital bitatugoye cyane.
Louis Antoine Muhire, umuyobozi mukuru wa sosiyete Magrims, turagushimiye cyane kandi tukwifurije inama nziza aho ngaho i Nairobi, umurwa mukuru wa Kenya. Murakoze cyane.
Murakoze namuko mwabyamagaje.
Muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Shuti zacu noneho tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Sally Jewell yifatanije n'umuyobozi w'ikigo citaho inyamaswa n'ifi Wildlife Service Dan Ash n'icegera mfata kibanza c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Judith Garber n'abandi bategetsi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu mu gikorwa c'ukumenagura mu kibanza ca Times Square mu gisagara ca New York amenyo y'inzovu arenga itoni yari yafashwe mu vyarungitse ubutumwa butomoye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazokwihanganira ubugizi bwa nabi bugigwa ku nyamaswa mu bigeramira kuzimanganya inzovu zo mu karere ka Afrika hamwe n'ubundi bwoko bw'inyamaswa ku isi. Icyo gikorwa cy'ukumenagura ayo menyo y'inzovu bagikoze bafatanije na Leta ya New York, ishyirahamwe rijejwe gukingira inyamaswa Wildlife Conservation Society, na senateur wo muri Leta ya New York Brad Hoyleman. Umushikiranganji Jewel yakoranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika John Kerry n'umushikiranganji ajejwe ubutungane Loretta Lynch n'umugwi washizweho na Perezida wa Amerika ugenewe kugwanya ugucuruza inyamaswa barifatanije n'umuyobozi w'ikigo citaho inyamaswa Dan Ash, abandi bantu ibihumbi n'ibihumbi mu kurorera imashini yari kiramenagura amenyo y'inzovu n'ibishushanyo vyari vyakozwe muri ayo menyo y'izo nzovu. Icegera c'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati Sally Jewel yatangaje ko icyo gikorwa c'ukumenagura ayo menyo y'inzovu n'ibishushanyo bivuye muri ayo menyo vyibutsa amakungu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitazokwihanganira ivyaha bikorwa ku nyamaswa, cyane cyane inyamaswa zigeramiwe cyane. Avuga ko ubutumwa butomoye ko Leta ya Amerika izohagarika abahiga inyamaswa mu buryo butarekuriwe n'amategeko bazohagarika inyungu bakura mu gucuruza inyamaswa, kandi ko bazokorana n'abandi mu makungu mu gikorwa cyo gukingira inyamaswa. Igikorwa cyo kumenagura amenyo y'inzovu mu kibanza cha Times Square vyafatiye ku gikorwa nk'icyo cyakozwe imbere yaho n'ikigo Wildlife Service cyo kumenagura itoni zitandatu z'amenyo y'inzovu yacurujwe mu buryo butarekuriwe n'amategeko mu kwezi kw'11 mu mwaka w'2013. Kuva ico gihe amareta y'ibihugu 9 yarakoze igikorwa nk'icyo. Umugambi wo kugabanya igitigiri cy'abarondera kugura amenyo y'inzovu haba muri Amerika canke mu makungu no gukomeza amategeko mpuza makungu no gushira mu ngiro ayo mategeko byarashize habona ikibazo cy'ubucuruzi bw'inyamaswa ku isi. Umuyobozi w'ikigo Wildlife Service Dan Ash avuga ko mu gihe inyamaswa nka rhinoceros, tigre n'izindi nyamaswa zikomeye cyane zizimanganye mu gihugu kanaka ngo makungu yose abatakaje. Umuyobozi w'ikigo Wildlife Service Dan Ash amenyesha ko uburyo bwonye n'amakungu azokingira izo nyamaswa ari gukorera hamwe biciye mu kigoro gakorewe hamwe n'amakungu kugwa hagarika ububisha bwo gucuruza inyamaswa n'ingaruka bigira kuri izo nyamaswa. Amenyesha ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje kuvyerekeye gutsinda urwo rugamba, bakaba basaba ibihugu byose byo ku isi kuja hamwe kugira bimenagure amenyo y'inzovu ari mu bubiko vyafashe bigashiraho bikongera bigashira mu ngiro amategeko akomeye akingira inyamaswa ubucuruzi bwazo bukogwa mu buryo butemewe n'amategeko no gutuma igitigiri cy'abarondera kugura amenyo y'inzovu kigabanuka.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Perezida Obama kuri wa kane niho yafata
Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Amakuru twabateguriye muri iyi minota 30 ari hafi guhumbuza, ariko Aloyizi Bigira Imana agarutse muri studio kutwibutsa muri make ingingo zayo z'ingenzi.
Perezida Obama kuri wa kane niho yafata urugendo yerekeza mu bihugu vya Kenya na Ethiopia, urugendo rutumbereye gukomeza imigenderanire hagati ya Afrika yo munsi ya Sahara na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abaharanira agateka kazi na muntu basaba Perezida Obama ko yokoresha urwo rugendo mu gusaba ko agateka kazi na muntu kubahirizwa muri ivyo bihugu uko ari bibiri. Buzo wabaye ubwa mbere umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera igihugu cha Ethiopia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye gukoresha ubutaka bwa Turkiya mu kugaba ibitero by'indege ku bagwanyi ba leta ya Islamist. Ivyo byashikirijwe n'ibimenyesha makuru vya Turkiya kuri wa kane, aho bimenyesha ko Perezida Recep Tayyip Erdogan wa Turkiya yemereye indege za gisirikare za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugaba ibitero ku bagwanyi ba leta ya Islamist bari muri Siriya zivuye aho bita Insirike ku butaka bwa Turkiya. Ariko Washington ntiyashimye kuvuga byinshi muri uko kunga ubucuti hagati y'ibyo bihugu bibiri, bikaba bigaragaye ko igihugu cya Turkiya kigaragaje ko kitanguje intambara na leta ya Islamist. Tukivuga ibya Turkiya, abapolisi babiri bagenzura urujya n'uruza mu mabarabara nibo bishwe barashwe n'abantu bataramenyekana mu ntara ya Diyarbakir iri mu bumanuko bushira ubuseruko bwa Turkiya. Amatohoza yo kurondera abarashe wa polisi yatanguye gushika ubu akaba atawuritirira ubwo bwicanyi. Hano muri Amerika, inama nshingamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanguye kwiga ya masezerano aheruka gusinywa hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu vya rutura ku isi na Iran. Amasezerano no abuza Irani gukora ibigwanisho ruhonya nganda. Bukaba ari ubwa mbere inama nshingamateka itanguye kwiga ayo masezerano, ikaba ifise gushika hagati y'ukwezi kwa 9 kugira iyemeze canke yahakane. Sekretere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Ash Carter yagize urugendo muri Irake kugira yirabire aho ibikorwa byo kugwanya abagwanyi b'umuhari wa leta ya Islamist bigeze. Kuva aho abagwanyi b'aba Islamist bigaruriye agace ka Ramadi mu kwezi kwa gatanu guheze, Sekretere Carter yaraneguye ingabo za Irake ko atashaka zifise yo kugwana.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Maze rero ibiganiro by'uyu munsi birakomeza. Mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.